Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye butandukana muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa kane, itariki ya 19 ukwezi kwa kane umwaka w'2018. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3, mu Burundi turi kuri FM 94.9 na 95.2 2. Muri iyi gahunda dutangiye harimo ikiganiro cy'ubuzima ku kamashini gasuzuma kanseri. Mu makuru, ikibazo cy'umutekano mu mpunzi z'Abanyekongo bari i Musasa mu ntara ya Ngozi.
Arigana uko byagenze.
Umuntu yaravuye ahantu yinjira mu nzu, waje kwinjira mu nzu asanga abana ntabariho. Ahamagara umwana umwe kimwe ntagutuma ikaramu, agiye kumutuma ikaramu mukiwe nawe yicaye mu gikoni ariko arateka, aza yumva mu nzu irarikutse.
Uyu yari hafi yaho grenade yaturikiye muri iriya nkambi y'impunzi z'Abanyekongo Musasa. Mu Rwanda abaturage banasho bategetswe kurandura imyaka yabo itarera. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari araza nyuma y'ayo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Thomas. Ambasaderi wa Cote d'Ivoire muri ONU Bernard Tanoh Buchue numwe mu bagize inama ya ONU, mubari bagize inama ya ONU jejwe amahoro n'umutekano ejo ku munsi wa gatatu yaritavye Imana bukumbi mu bitaro vy'i New York aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afise imyaka 67 y'amavuko nk'uko amakuru ava mu diplomate ba ONU avuga. Bernard Tanoh Buchue yaje muri ONU avuye mu Burusiya, icyatumye afa nticyatangajwe. Inama ijejwe amahoro n'umutekano ku isi itekanya gufata umunota mu gacerere imwibuka kuri uyu munsi wa kane. Ambasaderi Bernard Tanoh Buchue yari umuhinga ku cyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Yavutse tariki 17 ukwezi kw'indwi 1950, asize umugore n'abana batatu. Ubukene bw'amafaranga bwatumye abadiplomate ba Sudani bari mu makungu bamara amezi atari make bataronswa imishahara yabo ku buryo bifuza gusubira mu gihugu cyabo. Ayo makuru yashikirijwe ejo ku munsi wa gatatu n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Ibrahim Gandour hari imbere y'inama nshingamateka y'ico gihugu. Mushikiranganji Gandour avuga ko imishahara ibatekanirijwe buri mwaka ingana n'imiliyoni 30 z'amadolari, mu gihe ubwo bushikiranganji bwose buhabwa na leta imiliyoni z'amadolari zirenga gato 69. Igihugu cya Sudani kiri mu bukene bw'amafaranga y'agaciro inyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikuriyeho ibihano ku bidandazwa mu kwezi kw'icumi. Icyo gihugu cyari gifise icyizere ko ubutunzi buzoca bwisununura, ariko nta cyahindutse, eka n'abanyamitahe ntibahurumbiye icyo gihugu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikirije ejo ku munsi wa gatatu ko afise ivyizigiro ko Korea ya Ruguru ishobora kuvavanura n'ibirwanisho ruhonyanganda vya nikleyeri. Trump yavuze ko umuyobozi wiwe arongoye ibiro CIA bijejwe iperereza hanze y'igihugu Mike Pompeo yabyifashemo neza mu mubonano wo mu ibanga yagiranye na perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un i Pyongyang. Yavuze kandi ko yizeye ko Korea zompi zishobora kandi kuzosubira kwiyunga bakabana mu mahoro bagatera n'imbere, yabibwiye amenshi makuru ari muri Leta ya Florida. Perezida Trump ariko aremeza ko mu gihe ibiganiro bitogenda neza uko abyifuza yiteguye kuzokuramwo akarenge. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani nawe Shinzo Abe aho yari yagendeye inzu ya Trump muri Florida yaramushimiye ku munsi wa kabiri kubona yarayemeye kuzobonana na Perezida Kim, avuga ko ari intambwe itera intege. Abasirikare ba Turukiya, igisirikare cya Turukiya muri mbabare kigiye kwirukana abakozi bacu bashika ku 300 bakekwa kuba baragize uruhara mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2016. Ijo byashikirijwe n'umushikiranganji w'ico gihugu ajejwe kwivuna abansi. Umushikiranganji Nureddin Chanikli yashikirije ejo kwa gatatu kwabo bazokwirukanwa mu minsi iri imbere. Ankara yagiriza umunyedini Fethullah Gulen kuba ariwe ari hejuru muri uko kurondera gutembagaza ubutegetsi, ariko Gulen asanzwe aba aha muri Leta Zunze za Amerika haraheze imyaka irenga 2020 arahakana ko ataruhara na rumwe yabigizemo. Abantu barenga 55,000 barahagaritswe, abandi barenga 40,000 barirukanwa mu buzi bagirizwa kugira uruhara muri uyo mugambi. Umutegetsi akomeye w'igipolisi cha Afghanistan mu ntara ya Kandahar yarishwe inyuma yaho bombe yari yatezwe mu modoka yarimwo iturikiye ku munsi wa gatatu ejo. Colonel Johan Jahan Afghani yararongoye inteko z'igipolisi zigenzura imbibe. Abatalibani bemanze ko aribo bakoze ico gitero. Abategetsi bari aho yagandaguriwe bavuze ko uwo mutegetsi yagize uruhara rukomeye mu kuburizamwo ibitero bitari bike by'abatalibani muri iyo ntara. Iyo bombe yakomerekeje bamwe mu bari bamucungereye ubuzima. Naho abanyezimbabwe barahimbaje umunsi w'ukwikukira w'ico gihugu, bahimbaje uwo munsi rero mu gihe bahanganye n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi bibandanya. Ibyo bibazo birimwo ukubura amafaranga hamwe n'urugero rw'ubushomeri rurenze urugero muri ico gihugu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi mu kanya gato cyane n'amakuru yo mu biyaga bigari. Leta y'u Burundi irahakana ibyatangajwe ko itazasubira kwitaba ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo. Umunyamakuru wacu Raymond Zimana araduye inkuru irambuye.
Afatiye kubyashikirijwe n'umugwi w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI mu itangazo ayo mashyirahamwe yashyize ahabona ku wa 16 ukwezi kwa kane mu kwemeza ko atewe impungenge n'ingingo ya Leta y'u Burundi yo guhagarika kwitaba ibiganiro birongowe n'umufasha w'umuhuza Benjamin Mkapa. Filipo Nzobonari bavugira Leta y'u Burundi arahakana ko Leta y'u Burundi yashe iyo ngingo kuko ishimu twigoro twabahuza.
Leta y'u Burundi yashaka kubeshuza yivuye inyuma ibyo byashikirijwe kuko itigeze ivuga yuko ihagaritse kwitaba ibyo biganiro. Leta y'u Burundi kibutsa yuko yamyishira imbere ibiganiro kandi bizokwamuko kuko ari wo muti wonyene w'ikibazo kiba kivutse hagati ya bene Burundi. Ibiganiro rero byaramaze kuba umuco nakaranga byamye biranga Barundi. Kuri ibyo rero Leta y'u Burundi yashaka kuremesha ayo mashyirahamwe uko ari abiri kwibandanya yizera uhagarariye ibyo biganiro nyakubahwa Benjamin William Mkapa benange n'icyubahiro Perezida Yoweri Kaguta Museveni kutwigoro badahengesha na kugira mu ntumbero yo kumvikanisha abanyepolitiki b'Abarundi.
Nashimye byasizwe ko mu mubonano wa nyuma w'ibiganiro by'abanyepolitiki uheruka umunyamabanga wa Leta akanavugira Leta y'u Burundi yibutsa ko Leta y'u Burundi yashikirije ko ibiganiro vyotahukanwa mu Burundi mu ntumbero yo gutegura amatora yo muri 2020.
Ni nacyo gituma kubera iyo ntambwe nziza yayiteye intege Leta y'u Burundi yashikirije icyifuzo cy'uko ibyo biganiro vyotahukanwa bikabera mu Burundi kugira ngo abanyepolitiki bose baronke umwanya ukwiye wo kwitegurira amatora yo mu mwaka w'2020 nk'uko n'umuhuza nawe nyine yashikirije icyo cyifuzo mu gihe yariko arasozera inama y'abakuru b'ibihugu muri aka karere iheruka kubera i Kampala muri Uganda mu kwezi kwa Ruhuma umwaka w'2018.
Ku bijanye n'isango ry'ibiganiro uvugira Leta yemeza ko bariko baravugana n'abahuza kugira iryo sango ntirituma ibindi bikorwa byateguwe mu gihugu bihagarara. Filipo Nzobonariba akavuga ku ivyibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha vyiga Barundi.
Ikindi amakungu abwirizwa kumenya nuko imbere ya byose ayo masezerano yega barundu bwabo kubera yuko nibiri mu bibiza nshingiro riko irasubirwamo ndetse rinisunga ayo masezerano yarusha yabanje guca muri iyo nzira y'ukwemezwa n'abene gihugu imbere yuko ritekwa ku mukono mu mwaka w'2025 kubijanye n'isango ibindi biganiro byobera ko naho Leta y'u Burundi irarindiriye kandi ibandanya ivugana n'abahuza kugira ngo haboneke isango bahuriye ko ridatuma ibindi bikorwa byo ku rwego rw'igihugu byatekanijwe bidurumbana.
Umunyamabanga wa Leta hakaba ashikirije ibyo mu gihe mu itangazo ryo kuwa 16 kwezi kwa kane ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika n'ishyirahamwe mpuzamakungoni byari byasabye Leta y'u Burundi gusubira ku ngingo yo kutitaba ibiganiro birongowe n'umufasha w'umuhuza Benjamin Mkapa mu ntumbero yo gutorera umuti urama ibibazo bya politiki biri mu gihugu cy'u Burundi. Ayo mashyirahamwe akaba yaranibukije uruhare rw'amasezerano y'Arusha mu kugarukana amahoro mu kunywanisha Abarundi no mu gutsimbataza intwaro ya demokarasi mu gihugu cy'u Burundi. Ibujumbura, Remonzimana, ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda abaturage bo mu murenge wa Nasho mu karere ka Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba barinubira leta ko igiye kubicisha inzara. Yabategetse gutema imyaka yabo irimo amasaka yarashigaje amezi abiri gusa kugira ngo abe yeze. Ubutegetsi buvuga ko bahinze mu masambu yagenewe ubworozi. Eric Bagiruwubusa yanyarukiye aho ngaho inasho areba uko ibyo bibazo bimeze yazanyiye inkuru.
Kuki batemaguye imyaka muzi imibereho yanjye ndi n'imfubyi kandi najyana kirengera mukaba mubona ibyakagombye kundengera mukaba mubishyizemo abantu bakabitemagura n'ukubera iki?
Nijwi ry'amaganya umwe mu batuye akagari ka Rubirizi mu murenge wa Nasho mu karere ka Kirehe mu Burasirazuba bw'u Rwanda. Ubutegetsi bwabatemesheje imyaka ku ngufu bubashinja ko bahinze mu masambu yagenewe ubworozi. Ni mu mudugudu wa Masiza hari hahinzwe ibishyimbo, amasaka, imyumbati n'ibijumba kuri hegitari zibarirwa muri 30. Biravugwa ko bari abaturage babarirwa mu 100 bamwe ngo bakodesheje abafite amasamba abandi bakahahinga bacungira banyiraho. Uyu wadutambagije hatemwe amasaka yarafite umusaza yacungiraga isambu aratubwira uko byagenze.
Nacungaga iyo famu nyirayo ntago bari kumubona banca amande y'ibihumbi 10. Maze kuyatanga ubwo none ubuke mu gitondo bwangira ngo ni amande wenda baratubujije kuzavamo wenda imyaka yeze ukirebwaho mu gitondo bati ni ukurandura. Tubyita ibikino mbese bazana umuganda abaturage batemaho babona bari kwangiriza baratwahukamo bati mwebwe mugende mwitemere amasaka yanyu utirayatema ni ukumufunga nta mande y'ibihumbi 300. Ugutema twese gutema.
Imyaka yatemwe kuva ku itariki enye z'ukwezi kwa kane yarimo amasaka yari yaratangiye gusambura buramezi abiri ngo yere. Abari bahinzemo batubwiye ko ku munsi wo kuyatema bahagarikiwe n'ubutegetsi mu nzego z'ibanze kumwe n'inzego z'umutekano. Ariko ngo hari abagiye babura amaboko yo kwitemera imyaka kandi byabagizeho ingaruka.
N'ubu narahamutse ibyo nahaboneye nta n'ubwo nzongera guhinga kuko abantu batandatu mfite nta bagaburigize ko bayatemye.
Uriya mugabo uri hariya hirya nyine muzamukanye bahagaze mu isambu abayobozi babahagarikiye baratema bashyiramo n'abakozi banabahemba pe kandi gutema imyaka bahinze. Ngewe numvaga nta mbaraga nari kujya gutema ariko uzi kuba warahinze uzi n'inzara ugiye kuzahura nawe ukajya gutema imyaka.
Ijwi rya Amerika rigera hatemye imyaka yahasanze abashumba b'inka n'ihene birwa baragiye. Kuri bo babonye ubwatsi twabonye kandi abana birwa batunda ibishakashaka ku magare bajyana mu biraro by'amatungo iwabo mu rugo. Twabonye kandi amabaruwa bamwe bagiye bahabwa n'umurenge bahatira kwitaba igihe babaga binangiye gutema imyaka. Aka ni agace ubusanzwe gakunda kwibasirwa n'uruzuba kuba imvura yari yaguye muri iki gihembwe cy'ihinga bengo byari amahirwe ku bahinzi ariko yabaciye mu myanya y'intoki. Kuva kuri uyu wa kabiri dushaka ubutegetsi ngo twumve icyo butangaza kuri iki kibazo nta makuru ahamya buturukaho. Ubwo twari ku murenge wa Nasho nyuma ya saa sita twahamagaye Madame Konsore Kanza y'irutegeka uyu murenge maze atubwira ko yari mu bibazo by'abaturage. Kuri uyu wa gatatu nabwo mu masaha ya mu gitondo yatubwiye ko yari akiri muri ibyo bibazo by'abaturage gusa dusezeranya ko nyuma y'iminota 10 yatuvugisha. Ubwo telefone yagumye ku murongo ariko ntiyigeza yitaba. Twakomereje kuri Bwana Fred Mufuruke, guverineri w'intara y'Iburasirazuba, amaze mu masaha 5 za mu gitondo mu butumwa bugufi kuri telefone atubwira ko barimo bibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Tumubajije igihe twaza kuvuganira ntacyo yasubije. Ku masaha y'igicamunsi twakomeje kugerageza izo nzego zose yaba Kanza y'urutegeka umurenge wa Nasho ndetse na Mufuruke utegeka intara y'Iburasirazuba nta witabye. Icyakora Bwana Muzungu utegeka akarere ka Kirehe yaje kutwitaba amaze tumwibukije ko mu gitondo twamuhaye ubutumwa busobanura impamvu twamushakaga atubwira ko atabubonye. Twatunguwe no kumva asa n'uvuga ko iki kibazo ari gishya mu matwi ye. Byihuse yahise akupa telefone atubwira ko agiye kubanza kumenya uko bimeze.
Ndaza kubikurikirana ndewe
ntabyo muzi se
yitaza kwikurikira mu nyamakuru yabyo neza
twe twari tufite amakuru ko mubizi
Nyamara mu minsi mike ishize Madame Kanza y'irutegeka nasho yabwiye radio z'ubikorera ikibungo ko mu gutema ya masaka byatewe nuko abaturage barenze kumabwiriza kuko ngo n'ubutegetsi bw'akarere bwabakoresheje inama bunabandikira ubugira kabiri bubabuza guhingaho korera ariko babirengaho
Guhinga mu ifamu ntibyemewe guhinga mu ifamu ni ikosa imikoresheze mibi y'ubutaka tumaze kubona rero twebwe twarabahamagaye tubategeka kugenda bakabyikurira mu bwabo kuko babikoze babizi barenze ku nzego zose bakoranye inama nabo nta kundi rero muturage nyine tubwira ko bagomba kubikuramo ifame kabifamu
iki gikorwa nticyarakaje batemeye imyaka gusa ahubwo n'abaturanyi babo barumiwe
cyangwa tubabaje natwe tutahinze yo kubera ko iriya myaka yari gutunga abantu benshi
kubatemeye imyaka bati
ingufu bashizemo mu gutema niyo bazishiramo mu guhagarika byari gukunda
ko mvuga byo batwandikiye bazikwandikira ngo duhagare guhingamo Ndiyo roja guhingamo.
Umuturage ntago yarime isaka ari bibe amasaka rinda merage kubagagwa amasaka rinda hacingingo arinda nasambura. Muyobozi atarabimenye.
Akarere ka Kirehe batemesheje abaturage imyaka ku ngufu mu gihe gakunze kwibasirwa n'amapfa zahaza batari bake. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo izwi rya Amerika yabagejeje amakuru ku baturage bugarijwe n'inzara bahabwa ibiryo mu mirenge ya Zanyamugari n'ahandi. Abaturage bakagace kanasho katemwe imyaka nabo baravuga ko nanuba bakenye bagihabwa ibiribwa.
Muri imisi twafataga ibigore hari aha kurya ku murenge. Uretse ko byafataga bake bake.
Kira kimwe ntabwo gitangwa na buri wese bareba wa musaza umwe utishoboye. Bakabari we bahani kira kimwe kibigori n'iki bishimbo ntibabirenze umudugudu bakoramo nk'abantu nka batatu
aha bagira ubusajwe rya Amerika ikirehe mu burasirazo wabwo Rwanda
muri isanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Wari muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kwa mutsabu watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi, umuntu umwe yakomerekejwe na grenade yatewe n'abantu bataramenyekana mu nkambi y'impunzi z'abanyekongo iri imusasa muri komine ya Kiremba mu ntara ya Ngozi. Impunzi zirasaba ko abashinzwe umutekano bongerwa. Ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Eluki Ngwasha umwe mu mpunzi z'abanyekongo zicumbikiwe mu kambi ya Musasa niwe yatewe grenade iramukomeretsa cyane uyu mukenyezi yari hafi yaho iyo grenade yaguye arigana uko byagenze
umuntu yaravuye ahantu yinjira mu nzu kwaze kwinjira mu nzu asanga abana ntabariho ahamagara umwana umwe kinyine ntakutuma ikaramu agiye kumutuma ikaramu mukiwe nawe yicaye mu gikoni ariko arateka aza yumva mu nzu irarikuse atazivuye iganade umugore yamayiruka azi yuko bivugiye ahandi ageze ngo ashike mu nzu asangana umugabo ariko aragaragara hasi yikubise hasi umwotsi uri kuratuma mu nzu yama ku binduru aratabaza abandi baraza kumutabarira
naho abateye grenade bataramenyekana mu mpunzi barafite abo bicura
amatati twebwe twaza twibaza hari gihe kimwe yigeze kwitura abategetsi avuye mu kirundo yarafise udufaranga twiherereye kupakasa ageze mu masanganzira baramukubita bamwaka twa dufaranga ageze ku ngo abikurikirane bamisantiri barabimufasha ubaze kubimufasha wa muntu yamwatse twa dufaranga amwaka bamubwiye ngo nazishure nazimurihe amubwira ngo urazijyanye ngo mugabo hari kutazozijya no hanze
abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko uyu mugabo yari amaze kugirirwa nabi gushikaho akugwa mu nzu iwe n'abantu batamenyekanye bamutwara mu ishyamba bemeza ko muri iryo shyamba yaboshwe arakubitswa cyane yamara bibashimishwa nuko abajejwe ubuzima bw'ikambi babifashe
uko nuko leta yo bivuga onipray na sere nuko bavuga ngo niwaza bitemagura kugira ngo ngwashike kudusenga bamujyane hanze nuko bacha bibaza hari kubyo bindi tubona yuko yari yabituye yari kuba umuntu yabikoze kufa kera yari gufungwa kubera umuntu akoze ikintu kitafite umutwe n'amaguru arafungwa kuri ubwo burema turabibona yuko ejo twese twarirukanze turagwa mu nzu cyane igihe cyaturise turasanga yakomerese none umuntu wenene niwe yogenda kwiturisira kuri ngaranade kandi azi n'ikintu kica ndi kandi ndi yakiye mu gisirikare ndazi no kuyirasa ndazi no kugira gute ariko bari ko baramwagiriza yuko niwe yayiturise
ubwo twashika muri iyo kambi mu masaha y'umutaga kuri uyu wa gatatu ukegera cya mstanteri w'ikambi yabwijwe rya Amerika ko bakiri mu matohoza n'igipolisi yadusabye gutenyenya ibivamwo tukabibaza mu masaha yigi imbere ubujejwe akarere mu gisata cya leta kijejwe gukingira impunzi n'abatagira ubwenegihugu onipra twave turondera ubujejwe icyo gisata mu karere ka Muyinga na Ngozi kugira atange umuco kuri ibyo bibazo byose impunzi zishikiriza kubyabaye umurongo wa telefoni wiwe wayihuguruye ariko ntitwashoboye kumuronga impunzi zimusasa zirasaba ko umutekano wazo wacungerwa bikwiye ikibazo cy'ubukebwe abapolisi bazicunze ni kimwe mu bibazo bashyikirije umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryitaho impunzi igihe aheruka kubagendera bamusaba ko cyokemugwa n'ubu barakigarukana
tusaba yuko bokongereza abapolisi kubera bari bagabanyije abapolisi tufite ngaha na abapolisi bane gusa kuri batanu tufite abapolisi 3 ariko barabaganje bose baragenda dushaka yuko umutekano bokongereza abandi bapolisi babe benshi ibyo bintu ribiza ndi bikazosubira
twebwe icyo dusaba umutekano kugira ngo batutekane mu nkambi kugira ngo natwe tubeho neza
kuri icyo kibazo cy'umutekano w'impunzi twarondeye urongo y'igipolisi mu ntara ya Ngozi nawe nyine ntitwashoboye kumuronka nubwo umurongo wa telefoni wiwe wari wuguruye uwakomeretse yavuye yungururizwa ku bitaro byo ku mugwa mukuru wa komine ya Kiremba akuwe mu ivuriro ry'ikambi ya Musasa Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika mu munsi umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi reba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika adresse ni VOA Radio yacu
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho ni ikiganiro cy'ubuzima mwagiteguriwe kandi murakigezweho na Oriane Itangishaka.
Ga teknoloji buzofasha gusuzuma indwara ya kanseri mu buryo bwihuta nubwo kubaga ibivyimba mu mubiri w'umuntu buri ko burategurwa mu gisagara cha Austin muri leta ya Texas muri Amerika abahinga bamenyesha ko akuma gateye nk'ikaramu kiswe mass spec pen gashobora gusuzuma kanseri ku mubiri w'umuntu muganga Aiden Zahediva umunyeshuri muri kaminuza ariko arafasha guhingura akukuma gashasha ka mass spec pen avuga ati mu byukuri ako kuma kaje guhindura ibintu byinshi cyane kuko nk'akarorero ejo bundi nari kumwe n'umuganga mugenzanje abaga bidufata amasaha 2 kugira tumenye niba umuntu twari ko turavura yari afise kanseri cyangwa atayifise ubuhinga dufise muri aka kanya niko bwifashe Zahediva avuga ko ako gakaramu gashasha gashobora gutanga inyishu mu masegonda 20 kandi kakaba katageramira amagara y'umuntu uburyo ubuhinga twari dusanzwe bufise ubukora yongeye ko avuga ati uburyo bwa kera busaba ko umuntu bamukata gace gato k'urukoba rwiwe kugira barusuzume atari kubu
ubu buhinga bushasha bushobora gusuzuma kanseri ku rukoba rw'umuntu atarinze gukatwa ako gace ku rukoba rwiwe canke kugonona ako kuma kameze nk'agakaramu avuga ati mu gihe tuba turiko turabaga tugashira ko amazi make tuvanze n'amaraso y'umuntu turiko turakora bigaca mu cuma bitwa spectrometer gisuzuma niba ico gihimba c'umubiri gifise kanseri birafasha kumenya neza na neza niba umugwayi afise iyo ndwara mu masegonda make umuganga ari karabaga azoshobora kumenya ikihe gihimba akwiye kubaga uko kingana n'icyo adakwiye gukora ko canke kwonona Zehediva ati tumaze gupima abantu batari bake kandi twasanze icyo gipimo cako kuma twakoresheje katanze inyishu nyazo zishika ku bice 96% kwijana ubwo buhinga bushasha bwa technology bwateguwe n'abahinga bakorera mu bisata bitandukanye bakaba aribo bashoboye gushira hamwe ivyumviro bakora ako kuma ka mass spec pen mu kiringo c'imyaka ibiri uwo mugwe w'abahinga waragiye hamwe bakora kuma ka mbere kafashije mu gikorwa cyo kugira akandi kuma gakogwe mu buryo bunonosoye neza Zahediva avuga ko mu kiringo c'umwaka umwe ako kuma ka mass spec pen kazokoreshwa ku nshuro ya mbere kuri kaminuza y'ubuvuzi iri mu gisagara cya Austin muri leta ya Texas hariho kandi umugambi wo kukagerageza ku kigo cy'ubuvuzi bwa kanseri cya MD Anderson Cancer Center no kuri kaminuza yigisha iby'ubuvuzi bwa kanseri mu gisagara cya Houston muri leta ya Texas nyene ako kuma gashasha kazobanza gukoregwa ibizamini bisabwa n'ikigo cya Amerika kijejwe imfungurwa n'itangwa ry'imiti FDA
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu noneho irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ufaransa n'Ubwongereza byararungikiye ubutumwa butomoye Perezida w'igihugu cya Syria Bashar al-Assad n'abo bacuditse Uburusiya na Iran. Ikoreshwa ry'ibigwanisho byicisha imyuka y'ubumara ntibizosubira kwihanganirwa. Kuitariki 13 zuku kwezi kwa kane, bitatu mu bihugu ntabanduka bigize inama ya ijejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi, byaragize ibitero by'amamisile mu bibanza bifitaniye isano n'ikoreshwa ry'ibigwanisho byicisha imyuka y'ubumara mu gihugu cya Syria. Ivyo bibanza byarimwo ikibanza kigirigwamwo ubushakashatsi mu bijanye n'ubumenyi kiri hafi y'umugwa mukuru Damas. Icyo kibanza cyarakoze kiragerageza ibigwanisho byicisha imyuka y'ubumara n'imigera. Ivyo bitero vyagizwe kandi mu kibanza kibikwamwo ivyo bigwanisho kiri mu burengero bw'igisagara cha Homs no mu kindi kibanza kibikwamwo ivyo bigwanisho hafi y'ico gisagara ico ivyo bitero vyashaka gushika ko no kugabanya ububasha bwa Perezida Assad bwo gukoresha ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara ku banyagihugu biwe nk'uko yabigize incuro zitari nke hamwe no gutuma ivyo bigwanisho bidakwiragira ikoreshwa ry'ivyo bigwanisho byaraziririjwe araheze hafi y'imyaka ijana Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza byarakoze uko bishobora kugira byirinde guhitana abasivile n'abanyamahanga mu bitero byo kwitariki 13 zo ku kwezi kwa kane. Bwari ubugira kabiri Amerika yishura Assad kwikoreshwa ry'ibigwanisho by'icisha imyuka y'ubumara. Ubwa mbere hari mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2017 inyuma yo leta ya Assad igize igitero gikoresheje ibigwanisho by'icisha imyuka y'ubumara mu mihana yahitwa Khan Sheikhoun. Mu ijambo yashikirije abanyamerika Perezida Donald Trump yavuze ko abanyasiriya batari bake bishwe mu kindi gitero cya leta ya Siriya cyakoresheje ibigwanisho byicisha imyuka y'ubumara ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane mu gisagara cya Duma. Yatangaje ko icyo gitero kigayitse cyahitanye abapfasoni abagabo n'abana batari bake, avuga ko atamuntu afise umutima ashobora gukora ububisha nk'ubwo, ngo ivyo ni ivyaha bikogwa n'inyamaswa. Perezida Trump yaravuze no ku mareta y'ibihugu bibiri afise uruhara muri ayo mabi kubera ivyo bihugu bishigikiye intwaro ya Assad mu kuyiha ibikoresho n'amafaranga yo gukora ivyaha nk'ivyo. Ivyo bihugu ni Uburusiya na Iran. Yari yibajije ukugene ivyo bihugu bishobora gukorana n'umwicanyi kabuhariwe agandagura abagabo, abapfasoni n'abana ataco bazira. Perezida Trump yavuze ko gushiraho uburyo bwo gutuma ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara bidakogwa kandi bidakwiragizwa biri mu nyungu zikomeye cyane ku bijanye n'umutekano wa Amerika. Yarahayagije ingingo ya Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza byafashe ku itariki 13 z'uku kwezi kwa kane mu kuvuga ko yari ikwiriye mu rugamba rwo kugwanya ubunyamaswa.
Iri ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibigano byacu birakomeza. Mugira umunsi mwiza, murakarama.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.